Или Necmi de Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Dusubiye kubifuriza mwese umwaka mushasha muhire w'2019. Kuri mikro muri aka kanya muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo ryo kurangiza umwaka yashikirije abanyagihugu. Turavuga no kubinebaguro by'ishyirahamwe PASEM ku byerekeye ihonyangwa ry'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2018, no ku buhinga bwo guhanahana amakuru bwa internet bubandanya kugara muri Congo. Tuhere rero amakuru yacyo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, aho mu butumwa yageneye abanyarwanda mu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwiyamiriza ibihugu bibanyi mu kuvuga ko bibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yavuze ko hazobandanya ibiganiro bigenewe kunagura imibano. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yarakurikiranye ubwo butumwa.
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bubifuriza umwaka mushya wa 2019, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro. Icyakora ntiyavuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe. Aravuga ko muri Afurika muri rusange ibintu byifashe neza, ariko kuba mu karere ari ikinyuranyo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RDC n'abandi. Ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange.
Mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iratangaje. Yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho.
Imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza, ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi, aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro n'ubwo babihakana mu ruhame. Iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika. Nkabagira ngo nsabe abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare. Uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke, ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu n'ubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu. Njye rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire w'2019. Mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero, murinde ubuzima bwanyu n'ubw'abagenzi banyu.
Perezida Kagame avuze ibinyuma y'iminsi humvikana guterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira gabisi n'agahiye. Kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi n'agahiye imigendana ndererasa n'iyahagaze. U Burundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015. Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ahatanira kwiyamamariza indi manda. N'ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda. Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda, ariko Kampala nayo irashinja Kigali ibirego bisa n'ibyo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashikire iterambere rirama riranebagura kugene mu mwaka w'2018 ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwahonyanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe PASEM ariko ashikiriza ivyaranze umwaka mu vy'indwaro ibereye yagarutse ku bihano vy'amaradiyo BBC na VOA vyaheze ariko ivyo binyamakuru ntibitezurirwe. Pasem yemeza ko ugwego sense rugenzura itangaza makuru mu Burundi araho ruhenga makuko hari bibimenyesha makuru bikora makosa ariko ntibihanu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Kubona nyuma radio za BBC VOA yugawe bwa ntumva rasuite tumise hano nibiki normali yo kibuza birakorwa mu muco.
Potendi kumana rongoye parseme ariko arashikirize byaranze intwari bereye mu mwaka wa 2018 kuri uyu wa mbere yagarutse kubijanye no kwigenga bwo kumenyesha makuru uyo arongoye parseme asaba umuco kubyashikira radio BBC na VOA ijwi rya Amerika kuko zahejeje ibihano ariko ntizitezurirwe yemeje ko ugwego sense bishika rugahengama kuko hari bimenyesha makuru bikizunga amategeko mu kumenyesha makuru ariko nibikomwa komwe
vya sense ndayihanuye no kuri ndabisubiyemo ndayisubiye no kanya na peshije radio rema FM irifatira mu gahanga abantu mu biganiro yige ituma ko uwo buntu bavuze ngo aze kwisigura na sense igahora ibyo rero twese ntitura abana bo kusaka dukirwa nibiki byo ni ibintu bigaragara rya mategeko abitwereka barafata rafita mu gahanga bakatuka bakagira muti na sense nivuga turi kuri cyoza abantu sense ngibivuge cyo gukuturi mu nini sense horrible
kire si radio rema FM parseme yagarutse kumbonesha kure y'igihugu itanga ijambo kubegera y'ubutegetsi n'umugambo uri ku butegetsi kandi ico kimenyesha makuru cyategereza guhijamba impande zose nkuko parseme rivyemeze. Uyarongo yishiramwe rihamagaje abarundi guhindura ingendo asaba kwego senetse gukorera bose kuko ibiba bituma bicuka kibi mu gihugu.
Ni demokratiki zari ya baje ziki ntabi binyamakuru ni prive nyene nibiki leta ija mu bandi. Iyo rero bice bibara no njimigambi ituka tusanga haro nk'umugambo uri ku butegetsi ubushimari byo televizio rija muri buri ekipe honye ndo reformation ari fose nawa mugiye muri competition ahandi barati muri ndari meme kondisi muri abanyeshuri babiri muza gukora zamini jenga chanza ndi mu province ko kibaha chanza guhakuru giswari bamwe abandi tsinda yibanga ngo rero muri concours ngo ni muze buhayanwe ifisi ibintu bigaragara mu mwuko murabona urya twara sinzi nashaka kuvuga kuri ati geguza we waragi uri kwarengera karimba abantu bamwe ko ni bintu biriko birazana icuka kibi cyane
naho parseme rivise ico rinegura mu itangaza makuru y'ibimenyesha makuru bimwe bimwe mu Burundi ishyira ngo y'ibimenyesha makuru byo muri Afrika yo hagati yo make mwitohoza jyakoze kubimenyesha makuru yashize habona kuri uyu wa mbere harimo ibyo bivugwa na parseme byemeza ko atamakosa hambaye yakozwe mu mwuga. Umusesanguzi w'iryo shirahamwe Joseline Nzobonwa nayo akemeza ko abamenyesha makuru bakoze ataho bahengamiye.
Twatanze mu makuru batanze baragerageje gukurikiza akarangamutima k'umwuga ni kuvuga ko nta makosa ahambaye menshi babonye. Mwabonye ko atamvugo idahumuriza yigeze iboneka bashikirije amakuru bishunze akarangamutima.
Ivyo bimenyesha makuru bine vyakozwe kwicigwa akaba ari kinyamakuru iwacu radio y'igihugu, radio Isanganiro hamwe na radio Rema FM. Omaki kemeza ariko kwa abanyagihugu bato bato n'abakenyezi bataronse akanya gakwiye nk'abategetsi. Ikindi nuko abatavuga rumwe na leta nabo nyine bataronse ijambo bikwiye rigasaba ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru gutanga ijambo ku mpande zose kuko bakora ku neza ya bose. I Bujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo ubuhinga bwo guhanahana makuru bwa internet bwari bucugaye ejo kuwa kabiri. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Ngundikije.
Leta ya Repubulika iharanira demokrasi ya Congo yarugaye ejo ku munsi wa kabiri ubuhinga bwo guhanahana makuru internet mu gihugu cyose. Umunsi w'ejo wagize kabiri iyo ngingo iriko irakurikizwa. Ivyo ni mu gihe igihugu citeguriye gutangaza biharuro vya mbere bivuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kajagari mu mpera zindwi irangiye. Bose batavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu runani ruri ku butegetsi ku munsi wa mbere baratangaje ko bazotahukana intsinzi matora yabaye ku munsi w'Imana. Abanyekongo batari bake ntibashoboye gutora bivuye ku kiza cya Ebola cyadutse mu bice bimwe bimwe byo mu gihugu, ingwano hamwe n'ibibazo bijanye n'ibikoresho. Barnabe Kikaya bin Karubi umuhanuzi akomeye wa Perezida Joseph Kabila yatangaje ko internet n'ubundi buryo bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe uhingangurukana bumenyi byugawe kugira abantu nti bagumuke inyuma yuko amakuru ibihuha ku byereke byavuye matora atanguye uhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi Kikaya avuga kwivyo byari gutuma igihukija mu kajagari yatangaje ko ubwo buryo buzoguma bwugaye gushika iharuro vya nyuma bivuye mu matora bitangazwe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ni radio mpuzamakungu ya RFI abanyekongo batari baki bakura ko amakuru yari yugaye izo ngingo zose zerekana icuka kirikiri muri Congo
radio izwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC Numanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ko byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo nateguriwe kandi mushikizwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi
Imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafunze kubera kubura amafaranga yo gukoresha mu rurimi rw'icyongereza babyita government shutdown shutdown rero niki nibyo tuganiraho muri make Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko inteko ishinga amategeko Congress ariyo iha guverinoma amafaranga yo gukoresha gufunga guverinoma rero government shutdown ni igikorwa cya politiki gituruka ku bwumvikane buke muri Congress mu rwego rwo kugena ingengo y'imari ya leta hari nubwo bituruka ku mukuru w'igihugu nawe uba yananiwe kumvikana na Congress ku ngengo y'imari iyi shutdown Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo itangiye umunsi wayo wa gatanu yatewe no kunaniranwa hagati y'umukuru w'igihugu na Congress Perezida Trump arasaba amadolari miliyari 5 yo kubaka urukuta rwo gukumira abimukira badafite ibyangombwa ku mupaka n'igihugu cya Mexique ariko inteko ishinga amategeko ntishaka kuyamuha kugeza ubu iyo shutdown ibaye abakozi ba guverinoma ibihumbi n'ibihumbi bajya mu kiruhuko cy'agahato abakomeza gukora n'abahora bakenewe tuvuge nko mu nzego z'umutekano ikigo cy'igihugu cyiteganya gihe abayobora indege cyangwa radio yanyu ijwi rya Amerika guhera mu 1976 kugera uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegetswe n'abaprezident umunani Gerald Ford Jimmy Carter Ronald Reagan George H.W. Bush Bill Clinton George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump. Barindwi bahuye n'ibibazo byo gufunga guverinoma, government shutdown, uwitabayeho n'umwe rukumbi, President George W. Bush wenyine. Yategetse kuva mu 2001 kugera mu 2009. Nk'uko ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA Today, kibivuga, ubu ni ubwa mbere kuva mu 1974, shutdown ibaye mu gihe ubutegetsi nyubahiriza tegeko na nshingamategeko byombi biri mu maboko y'ishyaka rimwe. Muri iki gihe, biri mu maboko y'ishyaka ry'abarepublikani. Bizahinduka gato guhera ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha, ubwo umutwe w'abadepite wa Congress uzaba urimo ubwiganze bw'abademokrati. Ijwi rya Amerika muri iyi myaka 50 ishize habayeho shutdowns 21 zose. Iya mbere na mbere yabaye kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 kugera ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 mu 1976. Ku butegetsi bwa Gerald Ford n'ubwa Jimmy Carter, inzego zimwe na zimwe za Ministeri y'Umurimo na Ministeri y'Ubuzima gusa zahagaze inshuro esheshatu zamaze hagati y'iminsi 8 n'iminsi 18. Kuri President Ronald Reagan, guverinoma yose yarahagaze usibye inzego zihora zikenewe. Reagan yahuye na shutdowns 8 zamaze hagati y'umunsi umwe n'iminsi 3. Ku butegetsi bwa George H.W. Bush, no kuvuga rero Bush mukuru, guverinoma yafunze rimwe gusa iminsi 4 mu kwezi kwa 10 mu 1990. igihe Perezida Bill Clinton yategekaga guverinoma yose yarafunze inshuro ebyiri inshuro ya mbere iminsi itanu inshuro ya kabiri iminsi makumyabiri n'umwe iyi shutdown y'iminsi makumyabiri n'umwe niyo yamaze igihe kirekire cyane kurusha izindi zose kugeza ubu iyigwa mu ntege ni yabaye ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama nayo guverinoma yose yarafunze imara iminsi cumi n'irindwi hari mu kwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Perezida Trump amaze hafi imyaka ibiri ku butegetsi ariko amaze guhura na shutdowns eshatu zose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iya mbere yabaye mu kwezi kwa mbere kuva ku itariki ya makumyabiri kugera ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri iya kabiri yabaye ku itariki ya cyenda y'ukwa kabiri yamaze amasaha icyenda gusa iyo nta kibazo yateye kuko nta mukozi wa leta n'umwe wagiye kuruhuka ku gahato iya gatatu rero ni iyi ngiyi yatangiye ejo bundi kuwa gatanu w'icyumweru gishize saa sita y'ijoro inshuti zacu ikiganiro amerika nahagihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Inshuti zacu mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC twongeye kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda tusezeranire kuri aka karirimbo Oliver Twist kacuraranzwe na Dibange
Shake your bum bum. Don't. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, touching, like sticking cherries. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting me this, saga. Cause you know I'm this, just cause you know I'm this.
Maybe you can get older. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.